ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Cyote banganye mwabonye bucya. Mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi ry'Amerika. Muri uyu mwanya muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabasuhuje mwese. Tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari bya Afurika, arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara, nyuma yacyo n'ikiganiro cy'umuziki. Bashimiye ko mwahisemo ijwi ry'Amerika, ikaze mwese kuri radio yanyu. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ingabo z'igihugu ejo zarwanye n'umutwe w'abarwanyi witwa Nyatura Abazungu muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Abantu 10 barishwe, abandi barindwi barakomereka. Amazarenga 150 yaratwitswe. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Igoma, Jimmy Shukrani bakomera.
Iyo mirwano yatangiye mu masaha y'ijoro ryo kuwa kane rishyira kuwa gatanu. Intandaro y'iyo mirwano ni amakimbirane akomoka ku butaka hagati y'abaturage b'ako gace n'abashumba b'inka, nk'uko byemezwa na Bwana Irafasha Mathieu ukuriye Societe Civile muri Nyamaboko. Uyu yemeza ko abaturage bo muri Kadahandwa, Gasiza, ku radio babonye ingabo za FARDC zibasesekayeho, bityo zigatwika amazu yabo ariko zirasana amasasu menshi.
Inyamaboko ibintu bimeze nabi. Uwitwa Major Kongolo uyoboye FARDC Kazinga ejo yaje azana n'abashumba bitwaje ibigwanisho baba ahitwa Rukore, baraza batwika urusisiro rwa Kadahandwa ndetse na Gasiza aho bita kuri radio. Ubu ngubu abaturage bahunze nta numwe usigayemo. Yaje ahageze yarasha abaturage benshi, na n'ubu bamwe nta twari twabona intumbi zabo, ariko yaje gutwika n'amazu menshi ane amazu garenga 340 gose gahiye.
Aba baturage barashinja umuyobozi w'ingabo za Kongo FARDC muri groupe ya Nyamaboko kuba ariwe wari uyoboye icyo gitero cyatwitse amazu arenga 150. Seti Petro Maombi ni umuyobozi watumwe muri utwo duce, uyatubwira uko byagenze.
Ikintu kibabaje kandi gikomeye gikorerwa mu territoire ni ukubona hari abantu bambaye imyenda y'ingabo ariko ideologiquement ukagira ngo ntabwo bazi cyo gukora, uri kuza gutrakasa abaturage no kunyaga ibyabo akaba ari bo yariyaho. Tukibaza uwo n'umusirikari wa leta cyangwa n'umwambaro gusa yambaye wa leta ariko afite izindi za ambition. Ama ibikorwa by'urugomo n'ibikorwa bibi akorera muri kariya karere abaturage twabivuzeho igihe kirekire, habwo twibaza n'igituma leta itumvomarara mikoro y'abaturage ngo niwe rawenda imuhinduranye.
Harerimana Ndayishimiye Justin ni umudepite watowe n'abaturage bo muri teritwari ya Masisi ku rwego rw'igihugu. Uyu twavuganye kuri telefoni ari muri groupe ya Nyamaboko aharimo kubera izo ntambara. Uyavuga ko ababajwe no kubona bagombye kurinda abaturage n'ibyabo aribo babibakuramo.
Ikintu kibabaje ni ukubona umuntu witwa n'umusirikari wa guverinema wakagombye kurengera inyungu z'abaturage n'ibyabo no kubaproteja, ariwe uri a la base y'ibibazo biri kuba mu karere. Niho ni ikibazo cyo mpora ndeklama yuko icyo kibazo cyakagombye gukiranuka. Ni Major Kongolo aragenda kifatanya n'abashumba, abantu nanone bitwaje ibigwanisho bitazwi na leta, yamara kagenda kiruka ku baturage mu mirima yabo. Ni ukuvuga ngo buturi kuvuga na batwitse insisiro zigera mu nsisiro ine. Batwitse urusisiro rwa Kadahandwa, batwika urusisiro rwa Gasiza, batwika urusisiro rwa Kayove, akomeretse abaturage barashwe.
Kuri we ni ngombwa ko leta irangiza ikibazo cy'amakimbirane ashingiye ku butaka akomeje kugaragara hose muri teritwari ya Masisi kuko bikomeje kubangamira abaturage.
Bisabye ngo leta icyo kibazo iciteho. Ndasaba leta yuko mu gico uyu Major Kongolo abaturage bamwikoma, leta igomba kumuhamagaza ikamanza kumwumvisha neza ikamuhamisha ishobora kumujaniriya. Niba atagiye na misiyo yo kurinda abaturage, umuntu akaza akamwohereza inka akavuga ati uke rwa rusisiro ndarwirukana ndarutwika, urumva ibyo bintu ntabwo byaba ari ibintu byiza.
Avugana n'Ijwi ry'Amerika, Major Kongolo Delphin uyoboye ingabo za FARDC muri Nyamaboko ari nawe ushinjwa kuba yarayoboye igitero cyatwitse amazu kikanica abasivile, yagize ati
njyewe ni umuyobozi wa FARDC Goreri ya wano wafo mkumanda kongolo, ngoni shabanu, niki nsisiro. Ibyo sinjye meranya na rwose kuko ubundi bw'ikibazo cyatangiye hari abaje bafite ibyangombwa by'ubutaka abandi ntabyo ubwo rero abo twashyize mu mazu yabo nta bafite ibyangombwa by'ubutaka sindi cy'abo bantu bishingikiriza rwose buri wese uje afite ibyangombwa azabona ubutaka bwe nta kibazo
ariko se niki mu by'ukuri gitera amakimbirane hato na hato muri teritwari ya Masisi Nishimwe Rudakubana ayoboye urubyiruko rwo muri grupe ya Karuba nayo yakozwe n'iki kibazo cy'ubutaka.
Nuko usanga nk'abazeyi bacu bagiye barahabwa n'abami ariko kuri ubu badafite impapuro ziranga yuko ubwo butaka ari ubwabo, ugasanga biri kuzana amakimbirane ku babahaye cyangwa kuri bamwe bo mu miryango y'ababahaye. Ibyo rero bikazana amakimbirane, ugasanga abantu bari mu mburanyi zidashira, ugasanga ni kwa kuregana kubera ko umwe umuntu umwe yifite akajya kurega wa undi yahe kwa ifite cyangwa yakumurega ni ko atanifite. Icyo twasaba ubuyobozi ni ukudufasha nka guverinoma yacu igahereza ibipapuro ku bantu bahawe kugira ngo bigaragare neza ko ubwo butaka ari ubwabo.
Ubu tubagezaho iyi nkuru, abaturage bose bo muri Nyamaboko bahungiye mu bihuru, abandi berekeje muri Kibabi na Rubaya aho barindiye icyo ubuyobozi buri bukore. Ikibazo cy'ubutaka muri teritwari ya Masisi kimaze gufata indi ntera, aho usanga abahinzi n'aborozi bashyamirana bakicana mu duce dutandukanye tw'iyo teritwari. Jimmy Shukurani bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma.
Jimmy Shukran bakomera, urakoze kuri iyi nkuru. Umuryango urengera uburenganzira bw'abanyamakuru wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Committee to Protect Journalists, CPJ magamba hinye, wasohoye icyegeranyo ku banyamakuru bishwe ku isi mu mwaka ushize 2022. Eroje burika neza hedusomeye ibiri muri icyo cyegeranyo.
Ubwicanyi bwakorewe abamenyeshamakuru bwiyongereye ibice 50% ku isi yose mu 2022 ugereranyije n'umwaka w'imbere yawo, biturutse ahanini ku bitero muri Ukraine, Mexique na Haiti. Nkuko bigaragara mu cyegeranyo cy'ishyirahamwe Committee to Protect Journalists, n'imiburiburi abakozi 67 b'inyamakuru barishwe mu 2022 bikaba ari byo bitigiri byinshi kuva mu 2018. Amenyeshamakuru bo muri ibyo bihugu bitatu bavuga ko irinde barimwo ryabateye gukora bafite umwitwarariko. Ingaruka zibonekeza cyane muri Haiti, ahamenyesha makuru indwi bagandaguwe mu 2022 ibitigiri by'umurengera ukazinga gato gafite abanyagihugu bangana hafi miliyoni 12. Bamwe bishwe n'imirwi y'abagizi ba nabi inyererezi isa n'ifatiye umurwa mukuru Port-au-Prince, mugabo babiri barashwe n'igipolisi. Umenyesha makuru wa Radio Caribe agishobora gukurikirana inkuru mu mabarabara avuga ko amenyesha makuru batakizi wo kwizera. Gukora inkuru muri Haiti muri iyi minsi biragoye rwose ku bamenyesha makuru, cyane cyane ku murwa mukuru. Niko Rema avuga, igiturire kiri ahantu hose, nta muntu n'umwe rudende ushobora kwizera. Kemi yagereranije akazi kiwe n'ubutwari imodokari mu mabarabara y'igisagara kigabanganijwemo uduce twiziziwe n'abagizi ba nabi nk'uko biri mu ireresi yasohotse mu 1998 yiswe The Truman Show. Muri iyo umwe wese agenda yikeka ko ari karanekwa. Ishyirahamwe CPJ ryasanze abarenga igice, ni ukuvuga 35 ku bishwe bagandaguwe mu bihugu bitatu, Ukraine, Mexique na Haiti. Muri Mexique hishwe abakozi bimenyesha makuru 13 nk'uko bimenyeshwa na Committee to Protect Journalists. Ibindi bimenyesha makuru vyadugije ibiharuro ku rugero rwa 15. Ivyo vyatumye umwaka w'2022 uba mubi cyane ku bamenyesha makuru bo muri Mexique muri iyi myaka 30 iheze. Mu ntambara igiramiye Ukraine, abamenyesha makuru 15 baragandaguwe nk'uko bishikirizwa n'ishyirahamwe CPJ. CPJ imenyesha ko 41 ku bamenyesha makuru 67 bishwe bagandaguwe bazize umwuga wabo, mu gihe hagikorwa amatohoza ku catumye abandi 26 bicwa bunyamaswa. CPJ ivuga ko abamenyesha makuru bakora amakuru ku ntambara muri Ukraine bahanzwe cyane. Abanywanyi b'itangazamakuru ntibasiba gukomeretswa n'amabombe mu gihe baba ariko barakora amakuru y'indyane, bamwe bakaba batangaje ko bibasirwa n'ingabo z'Uburusiya. Niko Committee to Protect Journalists yavuze muri raporo yayo. Muri Mexico ubisha iboneka ko bwavuye kucuka kibi civanzemo imirwi y'abagizi ba nabi, ibiturire vyimakazwa n'abanyepolitike baho hamwe n'ubudahana bicanyi. Sonia Dianda akorera ikinyamakuru citwa Eskina 32 gifite icicaro mu gisagara ca Tijuana kiri ku mupaka mu buraruko. Ahamenyesha makuru babiri bishwe mu kiringo c'indwi imwe gusa mu kwa mbere umwaka w'2022. Amenyesha ko amenyesha makuru baho ubu bahinduye imyitwarire canke basaba igipolisi kubacungera umutekano kuva ubwo bwicanyi bubaye. ibi byahinduye uburyo dukoramo bwose niko Diane avuga yamenyesha makuru bagiye ahantu batizewe babanza kumenyesha bagenzi babo avuga kandi kwimpusha zo gusaba gucungerwa umutekano n'inzego z'igihugu ziyongereye cyane mu gihe gito kuva ubwo bwicanyi bubaye kwa 17 kwa mbere mu 2022 Margarito Martinez umufotozi w'ibanza bibera ko bwicanyi yarasiwe hanze y'inzu yiwe inyuma y'iminsi 5 kwa 2023 kwa mbere umenyesha makuru Lourdes Maldonado Lopez yatowe mu duga wiwe yicishijwe amasasu abakoze amatohoza bavuze ko umukuru w'umurwi ucuruza ibiyobyabwenge waho yahereye abitwaje inkoho amadolari ya Amerika 1000 kugira bice umufotozi Martinez kubera yiketse ko baba yamufotoye canke naho afata amashusho y'umuryango wiwe ariko ifoto yiketse ntiyari yafashwe na Martinez abategetsi barahagaritse bongera abacira imanza abitwaje inkoho bakeya banciye aho atari abategetsi ubwicanyi ubutumwa abategetsi bariko baratanga nuko uwari we wese ashobora kuza akakwica ku madolari 1000 niko CPJ ivuga ubwicanyi bwahitanye yamenyesha makuru umwaka wa 2022 burimo bane baguye mu gihugu cha Philippines hamwe n'ibihugu vya Colombia, Brazil na Honduras vyaguyemwo babiri kimwe kimwe muri ivyo ibihugu vya Bangladesh, Ubuhindi, Myanmar, Somalia na Chad nazo nyene vyaguyemwo amenyesha makuru babiri kimwe kimwe umenyesha makuru umwe yarishwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka uheze ku itariki ya kabiri ukwezi kw'icyenda Jeff German yakorera kinyamakuru cyitwa Las Vegas Review Journal. Umutegetsi yatowe mu gace ka Las Vegas German yanditse ko inkuru nyinshi yahakanye ko ataruhara afise muri urwo rupfu.
Urakoze eroje birika neza. Nshuti banywanye muracyari kumwe na radio yanyu Ijwi rya Amerika tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nabibabwiraga mu ngingo nkuru urukiko rw'i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwatesheje agaciro ikirego umunyapolitiki Paul Rusesabagina nabo mu muryango we bareze Leta y'u Rwanda na Perezida Paul Kagame iki kirego mbonezamubano cyari cyaratanzwe umwaka ushize umucamanza Richard Leon yanzuye ko Amerika idashobora gukurikirana abaregwa hashingiwe ku mpamvu z'amategeko yego yo muri Amerika Geoffrey Mutagoma
uyu mwanzuro w'urukiko uje nyuma y'ubusabe bw'abahagarariye Repubulika y'u Rwanda bwo kutakira ikirego cya Paul Rusesabagina bwari bwaratanzwe mu kwa gatandatu k'umwaka ushize nubwo abahagarariye Perezida Paul Kagame w'u Rwanda bwari bwaratanzwe mu kwezi kwa karindwi umwaka ushize uvuga ko mu gihe urukiko rwa Amerika rwakiriye urubanza rugomba kubanza gusuzuma neza n'ibi bivugwamo byaba bifite ishingiro kandi ko rushobora kuburanishwa hashingiwe ku mpamvu zose zigenwa n'itegeko kuri uru rubanza urukiko rwasanze itegeko rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ritarwemerera kuburanisha igihugu gifite ubusugire cyaretse gusahya amategeko abigenga agira icyo avuga ku buryo budasanzwe ku budahangarwa bwacyo urukiko ruvuga ko urega atashoboye kugaragaza ku buryo buhagije ko ariko bimeze ku Rwanda bityo urukiko rwasanze nta ubasha rufite bwo kuburanisha u Rwanda nk'igihugu gifite ubudahangarwa bushingiye ku busugire bwacyo bugenwa n'itegeko kubyerekeye Perezida Paul Kagame inyandiko y'umucamanza Richard Leon iravuga ko ibirego byose yarezwe adashobora kubikurikiranwaho kubera ko ari umukuru w'igihugu ukiri ku butegetsi kubera iyo mpamvu ntashobora gukurikiranwa n'inkiko za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bikorwa ibyo ari byo byose bya ibyo yakoze nk'umukuru w'igihugu cyangwa ku giti cye ababuranira Paul Rusesabagina n'umuryango we bavugaga ko kuri ingingo urukiko rudakwiriye kwemeza ko umukuru w'igihugu ukiri ku butegetsi afite ubudahangarwa mu gihe Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika itaratanga urupapuro ruvuga ko abufite icya kabiri bavugaga ko nubwo Perezida Paul Kagame yabafatwa nk'umukuru w'igihugu ukiri ku butegetsi ibyo bamuregaga muri icyo kirego bikwiriye gutuma ubwo budahangarwa buteshwa agaciro gusa ku mucamanza Richard Leon izi ngingo zombi ntabwo zari zihagije yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemera ko Perezida Paul Kagame ari umukuru w'igihugu yongera gushimangira yisunze itegeko ku gihugu kidashobora kwamburwa ubudahangarwa kuko kiregwa guhungabanya uburenganzira bwa muntu nyuma y'ibyo bisobanuro umucamanza Richard Leon yavuze ko uru rubanza rutazakurikiranwa mu rukiko rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika
urakoze Geoffrey Mutagoma nongera huko abunganira umuryango wa Paul Rusesabagina mu mategeko baravuga ko bagisuzuma icyemezo cy'umucamanza kugira ngo bamenye ingamba bafata harimo no kuba bakijuririra mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu Burundi haravugwa ikibazo cy'abagore batwite batitabira kwipimisha icyo kibazo kiravugwa cyane mu ntara ya Makamba inkuru ijwi ry'Amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezwaho na Thierry Vendayishimiye
kuva mu mwaka 2025 leta y'u Burundi yaratangaje ko abakenyezi bibungenze bapimwa kandi bakavugwa ku buntu ariko ubwo bimeze uko urugero rw'abakenyezi baje gupimisha imbanye zitarenza amezi atatu barashari bake mu ntara ya Makamba mu mezi 9 ya mbere y'umwaka 2022 ubuyobozi bw'amagara y'abantu mu ntara ya Makamba bwaharuye hagati ya 33 na 35% y'abakenyezi bapimishije imbanye zabo zitarenza amezi atatu n'abakenyezi baje kwisuzumisha inyuma y'iminsi 15 bayejeje kwibaruka baracari bake bari hagati ya 55 na 63% muri ico kiringo nyene abakenyezi twahuriye kwibyariro ry'Imakamba bavuga ko
ari kehe nakumwe niyumvira atengera ngo sivyo batariyo kandi atebatire kanze gusuzumisha cyangenda haheze ico kiringo
tezarangoye birashika cyangenda hati ico kiringo cy'amezane harimo batinya bavuga ati ngo je nk'ubumenya ngo ndafise inda ngume ngo ndoba ngayitse nkwaye inda nkumwe natarakura bwarya nikosa
Hamenyimana Meltusi umuremesha kiyago wo ku mutumba wa Makamba ya mbere arabyemeza abakenyezi yo basamye imbanyi umwana bakurikije akiri muto baragira isoni bagashima kunyegeza imbanyi baca baje kwisuzumisha imbanyi iboneka imaze amezi arenga 3 ikindi kibituma nuko abagabo bigira sinda bibazwa mu bijanye n'amagara y'umukenyezi yibungenze
kubera baragira isoni dufate nk'akarorero nk'abakenyezi usanga bafise abana bakiri bato makurikiza abana bakiri bato bacha batinya kuja gupimisha imbanyi kubera yuko bibaza yuko bo batwenga
ibyo rero biragira ingaruka ugasanga imbanyi rakorote nkuko nibitanga da froze w'inyange Imakamba yabibonye ku mubanyi wiwe
harimo batinya bavuga ati ngo je nk'ubumenya ngo ndafise inda ngume ngo ndoba ngayitse nk'wayi inda nk'umwe natarakura bwarya nikosa naho umwana yaba afise amezi angahe urashobora kugenda bose buba wabigize
ikindi kiringa abakenyezi batisuzumisha ku rugero rushimishije iminsi 15 inyuma yo kwibaruka iyo bumva atagasonga mu mubiri ibyo kuja kwa muganga ngo barabe ko amagara yabo ameze nabi ntubabaza ikibituma n'udukogwa twishitwe mu rugo niyo saba Nestori umwakirizi w'ibyariro ry'Imakamba atabakenyezi bibungenze badafise ingorane ntibaza kwisuzumisha
mu gice ca mbere benshi baza kugira bafise ingorane gahimba kuri karibwa cyagiye abone ko amaraso ye karaza niho kesha aza kwipimisha imbanyi n'ahandi igitekiga cyari gito cyane gose kubera bataramenya akamaro kuza kwipimisha imbanyi mu gice ca mbere
mugenzi we ine Zarise na wati nubwo wowe ubona ibimenyetso byuko wibungenze ni byiza kuja kwa muganga kuko
kambere bwo ntubuzi ko wibungenze kurashaka kwibaza ko wibungenze no ugasanga ntiwibungenze cyangwa ukabona ninda iriko iraterije imbere mugabo ugasanga n'izindi ndwara zirimo
kuzimbanye kuze bigora abaganga gufasha umubyeyi n'umwana mu gihe baba bafise ingorane
ukaza nko kumeza 6 tugasanga afise ibiro by'umwana yari kuba afise amezi 3 umva kubikosora ko bigo Cyo kimwe niyo waje kare kwiyurumva uje kare cyo tuguha impanuro zingene ubyifatamo amagara y'umwana n'aya mama wiwe akagenda neza cyane
kuja kwipimisha ufise imbanyi kare birafasha kugira ngo umubyeyi bamuhe impanuro z'ukugeneye ufungura neza yo kwigenza kugira umwana yibungenze agira amagara meza bagahabwa n'imiti yo kubakingira malaria kubijanye n'abakenyezi bagaruka gusuzumisha amagara yabo inyuma y'iminsi 15 bibarutse baracari bake abo bakira nababa bafise ibibazo Nestori niyo saba
muri cyo gihe bakacabaza hamwe twabagurira habaye ingorane kiguma kitakize tugize turabaza rero kwasanga rero ni ngorane mu miryango acaye muri bimwe bya kera n'izukana muzeyi kwasanga ma rero umuhungu abatankona n'umugore wiwakirikare atarakira zizanguma cyaje kumara ko cyagisebura turakira abantu batari bake kana ibintu twishubikira umwana nk'ivyo mu isandu isa n'uko vyatagiye
hari nabandi bagira ibibazo kubera isuku rike mu bihimba byirondoka
cyaho gasanga kubwira ati jewe ego nashitse mabukwe acya nkandisha uburoro bw'ibitoke naje ahantu akandije uburoro bw'ibitoke urumva n'ibicafu uri kongeramo agacasubira kuza rero yamaze gusebura
hari nabapfa kubera kuguma bava uturaso duke duke ariko bakabifata minenegwe Alice Ineza
ashobora no kuguma yaragize akayemo haje gake gake akabifata minenegwe kubera aho hantu hatugaye neza canke yaragize akadeshirire gatoyi kadafashe gatuma guma yibaza ko ari nko mu maraso ugasanga rero ni baba mama bagiriyeyo ugasanga ranapfiriye muhira bagaca batangura kwibaza ngo nababanye bamuroze ni biki naho kumbe ni kutagirisha gusa ya consultation poste natale conye nico cabivuyeko
Nestor niyo saba umwakirizi w'ibyariro ry'Imakamba ahanura ababyeyi gukurikiza impanuro z'abaganga imbere yo kwibaruka n'inyuma
kamunotero ababyeyi nukuri nuko waza kwisuzumisha inyuma yo kwibaruka tukarahamagara yabo ngene ameze tukarahamagara y'abana kuko namagara y'abana gihe baje tushatubaho imiriza kugira ngo bacandagisha abana babo birafite akamaro gakomeye cyane gose rero nkabasaba yuko umubyeyi wese ayivuye ngahaje kwibaruka yaweza kagaruka tukasubira tukamusuzuma nyuma y'indwi zibiri amagara tukasubira tukamusuzuma tukarakomagara yameze neza n'umwana wiwe
mu ntumbero yo gukwega abakenyezi bibungenze baje gupimisha imbanyi zikiri nto abakenyezi barahabwa imisegetera yo kwifuka ngo ntibaribwe n'umubu utera malaria amavuriro arafise abaremesha kiyago babafasha guhimiriza ariko abakenyezi bipimisha imbanyi ikimaze amezi atatu canke bamaze iminsi 15 bibarutse baguma ari bake
urakoze Thierry Vendayi shimiye kino kiganiro iwanyu mu ntara
ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
tujye mu ntara ya Gitega rwiyemeza mirimo Landry Nikiza akora amatara ashobora gukoreshwa n'imirasire y'izuba tumiza ibyuma mu Bushinwa kabishyira hamwe ari igitegaho akorera kandi ashobye guha akazi bamwe mu rubyiruko bagenzi be munyamakuru Ijwi rya Amerika Eloge Burikaneza afite inkuru irambuye
Landry Nikiza yashinze ihinguriro ry'ibaritoya muri karitsiye ya Magarama ni hagati na hagati mu gisagara cya Gitega ku murwa mukuru wa politike y'u Burundi uwo musore yarangije icyicaro cya mbere cy'amashuri ya kaminuza kuri kaminuza y'ubuhinga n'imyuga yahi Gitega aratwiganira ukungene yiyumvisemo gutangura umugambi nk'uyu
niga kuri kaminuza kuri peje muri 2018 aho niga mu wa kabiri niho natanga kwiyumva ibintu vya biogaz donc twashize kuri resultat final muri mwaka uheze haciye igihe naho tujadije mu bintu vya energi solaire niho namusi dukora amatara amampure n'amaprojecteur vyose dushwe n'umushahara y'izuba n'izi vy'ukubaka niho naramusanze ndiko ndacap ni ibintu niza kote ni formation donc nabayambishije yuko bimenya cyo ndabigira ko mvuye ku ishuri initiative siyo ngahe giteka gusa ni hantu hose bakenye umuco nawe twaje dukora amatara mato mato n'amarini manini gusa amarini manini nayo nayo akoreshwa na electricite aha muri ville bien sûr twatangura rimwe gukora du plaque solaire gusa navyo ni ubundi projet en général ni production ya plaque solaire turacatenye turacyari mu by'amatara Eteke yubayista habibu na tuwezitua mutungu tuka plak solaire.
Ndega nuna ya matara ya hingura gute?
Donku du transforma partiri ya korela kuri 220 volt. Na yu arashua kuza par piyesi, kwa ya vangu kushinua, turashua kuza ndu piyesi, tuka torasambra mugawa, tuka chetu monta, igi ampule lede. Uundi ni teknolojikuwa kuze kuji ampule lede. Ayu achua kura kuri 12 volt. Inakufuga ni itara ribali kuri 220 volt, turaikhamena kuri 12 volt. Dekashwara kwa kuri plaque solaire. Et donc le projet en soi ni via transformation kuva kuri 220 volt kushwa kuri 12 volt.
ibyo umusore yarandaje n'ikiza hingura bishorwa mu gihugu cyose. Avuga ko akitangura bitari byoroshye kubera uburyo bwose bwava ku mufuko wa samuvyara.
Ubundi ni henshi kuko ni ingo z'amatarariyo tutondaje muri Sud ni Bujumburariyo. Twe ngaha tuyagurisha 2000 kamwe, gusa abatandatse nabo baca bagurisha seno abakiriya babo. Hari ibyo bagurisha 4,500, 3,000. Papa yaramfashije, yarampaye umutabi w'ibanze. Ayo mayeze yose nayakoresha mu buryo bwa papa. Yaradufashishije nyine n'ubwo tutari bwashike kuri resulta finale.
Uwo musore naho afise ukwicisha bugufi, ntashake kuvuga ibyo yinjiza mu buryo bw'amafaranga, yemeza ko ibyo akora imubeshejeho n'abandi. Nikiza ashinze ishyirahamwe ryitwa Nikiza Bio Energy. Patient tuyishimira rikoramwo, asigura ko ubu yitunze agahamagarira urundi rwaruka kutazera inze.
Ego bafite akamaro kaniniya kuko byarampaye ubumenyi kandi biranantunze. Kuronka uburyo nshobora kwifashisha mu byo fungura, mu byo nambara n'ibindi bintu umuntu akenera. Ndimenye. Akamono terabajene ngahe Gitega. Cyane mu gihugu cyose ahantu hose ari umujene ni uko yo kurama amako mu mpuzu akazi kose akagakora, akazi kose ashobora kubona ko kumuteza imbere kugira nawe ashobore gufasha ababyeyi.
Ariko intambamye ntizibuze, ibikoresho biva mu Bushinwa. Nikiza hano urundi rwaruka kutadevukirwa mu buzima, akitanga ko akarorero kubera yamaze imyaka itatu yose akora ubushakashatsi bwiza kora uyu munsi.
Matiya Fumiri zivahanze mu Bushinwa ni ko ritaprendi tugeje dushikire kindi na com agenda haba kena ry'uburyo cyane nko mu iperiyo ode ikintu kije ndakure madimashe kije ndagorana mu domaine entrepreneurial bigenda bigorana jengereje kwirabira ko namaze imyaka 3 ndi mu etude ya dimensione mai concept ya digesteur nashe kuvyangana ariko n'umugenzi wanje twa Doris twashe kuvyanganira turamara twaza tutashika kuri hose twaratakaje mu masono bese iyo myaka 3 yose nubwira ba jeune kutadebukirwa ko ico ni karakteri igaragara muri benshi kudebukirwa nakantu gatuma umuntu adashika ikintu yifujije bwa mbere. Tugira icyizere, tugira na vision.
Nikiza Bio Energy rikoresha umutahe yatse mu kigaga cy'igihugu kijejwe gusahiza urwaruka. Iruhande yacu hari n'ibanki y'urwaruka. Ariko umukuru w'ishyirahamwe Parsem Fosendi Kumana asanga ibyo bisata bidahagije. Navuga ko ari nacyo gituma urwaruka rwinshi ubu rusuhukira mu bihugu by'akarere.
Nao tubona habaye imigambi nini gushaka kugwaruka, biracyafite igwane nyinshi ku buryo kugira abashyikira urwaruka bikigoye. Y'abandi n'igitegari imwe n'ibyo migambi urabona ko bitarashyikira urwaruka neza ngo bugume bishobore kubashyikira. Ibyo rero bituma uwo urwaruka ruguma gusa n'ubwihebuye. Barabonye ko umwaka uheze twabonye urwaruka rwinshi rwiruka hanze, urabona bagati muri abo bihugu bimwe bimwe, hari abajya muri za Zambia, hari abajya urabona ku mengo aba urwaruka rw'u Burundi utarukuba no kumengo kugira rugira ubuzima numva muri iki gihugu.
Ibiharuro bitangwa n'amashyirahamwe y'urwaruka byerekana ko ibice 55 n'uduce 2% by'urwaruka rwo mu mitumba atakazi rufise, mu gihe ababa mu bisagara bashomereye bashika ku bice 35 n'uduce 4%. Ayo matohoza nyene yerekana ko mu Burundi abakiri bato ari bo benshi. Abafite imyaka iri mu busi ya 25 ni 35%, nayo abari mu busi ya 35 ni 75%. Rusansuma ya nyuma y'Abarundi yo mu 2008 nayo yerekana ko muri rusangi urwaruka rungana n'ibice 36% by'Abarundi bose. Eroje wirika neza ijwi rya Amerika.
Aha niho dusoreje aya makuru mu kiganiro iwanyu mu ntara hamwe na René Diane. Tane wafashije kwibagezaho mbashimwe mwese kuba mukurikira radio ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi. Mbararikira ikiganiro agasaro kaburaga ku mweru isakumi kwisaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Dukomeje gahunda gusigashira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: inyamanza yanyereye mu mamera iti ayamarwa ahiye kare. Murangize icyumweru neza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Radio Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mudukurikira no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu no kuri internet kuri www.radioyacuvoa.com. Nyuma y'amakuru y'ibiyaga bigari n'ikiganiro iwanyu mu ntara, mbifurije kugubwa neza. Mu kanya n'icyo kiganiro cy'umuziki nimujye kuri amajwi y'ibiganiro mwarimo gukurikira yegeranijwe na Nadia Taha. Ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Nshimiye abagize uruhare muri ibiganiro bose, nshimiye namwe mwese abo twari kumwe. Mukomeze kandi kugira ibihe byiza, weekend nziza.
It's a MP record. Dr. Mash Production. Holy 7.
yosma nasikiliza sauti ya Amerika tusikilize sauti ya Amerika yelewe yelewe nasikiliza sauti ya Amerika tusikilize sauti ya Amerika
taarifa ya habari ya ukweli
yelewe yeah.